Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Turabahaye ikaze nchuti bakunzi ba radio Inzamba gateka ka wemura na makuru yo kuri ligerekezo rya mbere Ruheshi mwaka 2022. Ayo twabateguriye agizwe n'ingizingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishyirahamwe SDDH riharanira gateka kazi na muntu mu Burundi yateye umutima uhagaze n'abanyeshure babiri bo muri kaminuza y'u Burundi n'abandi banyagihugu batatu bahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa kane muri komine Buraza intara ya Gitega, bakaba bahagaritswe n'iperereza rya gisirikare bajanwa gufungirwa ahantu n'ubu hataramenyekana, ni muri komine ya Buraza intara ya Gitega. Muravyumva muri ano makuru. Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD warabivye amacakubiri, uriha n'intumbero yo gusubiza igihugu mu ntwaro y'umugambwe umwe. Ije bivugwa na Federico Bamvunyuvira yahoze ari cegera c'urongoye umugambwe Sawanya Fodebu, akabivuze mu gihe kuri uno munsi hibutswe insinzi yo kwigenekerezo rya mbere Ruheshi umwaka w'1993, insinzi bitiriye iya demokrasi. Ubijanye n'inkino naho u Burundi bwatsinze bworohewe igihugu cha Djibouti bitsindo bitatu ku busa kuri wa gatatu. Iyo migwi ibiri ikaba yari yatanye mu mitwe mu mahiganwa yo gukurakuranamo mu migwi y'abigeme izoja mu gikombe cha Afrika. Aya n'ayandi ni mukanya kaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turonge kubaramutsa intumbero ya politike incunga demokrasi Melchior Ndadaye yarahonyanzwe bikomeye n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uko niko bisigurwa n'uwahoze ari cegera c'urongoye umugambwe Sawanya Fodebu mu gihe yibukwa insinzi yo kugenekerezo rya mbere Ruheshi 1993, insinzi biti ya demokrasi. Inyuma y'imyaka 29 Federico Bamvunyuvira aranegura ukungene umugambwe uri ku butegetsi wabivye amacakubiri, ukiha intumbero yo gusubiza igihugu mu ntwaro y'umugambwe umwe ubanje guhonyanga amateka agenga intwaro za demokrasi. Tukurikire Federico Bamvunyuvira.
Ivyo Ndadaye yakiranira nta butabizi bwari Burundi burimo amahoro, Burundi burimo ukwishira no kwizana, Burundi burimo ubutungane, Burundi burimo iterambere. Ahavuga ati abarundi babwirizwa kungana imbere y'amategeko, ati kandi ntihabe wandya wangura, ati kandi ntihabe umwana n'ikinono, ati habe umurundi abwirizwa kubahirizwa agatunganirizwa hatabonetse ko ari n'ivyo atunze canke ngo afisi yava ngo gusumba abandi. Ivyo nivyaharanira rero tukavuga tuti iryo ragi yasize riracariho. Umunsi ubiravye iyo demokarasi kwarabigeze, demokarasi yahindutse nka kurya wosiga irangi inkoni itobotse, kubera ko bo bavuga bati demokarasi n'amatora, wironkeye amajwi ugahenda abanyagi waguha amajwi ugateruga bakaguha amajwi uca wicara kuri icyo gihugu ntagire n'icyo bamarira, maze ukarindira manda yawe igahera n'izindi zikaza n'izindi zikaza. Demokarasi yacitse uko. Uyu munsi uravye ibyo yavuga byo guteza imbere abanyagihugu, abanyagihugu banabatehe ukwishira no kwizana, ubona imigambwe iteye he, ubona ibinyamakuru bigeze he, ibyo byose n'ibimenyetso byerekana yuko indoto za Ndadaye uyu munsi umugambwe CNDD-FDD wazifasha nk'igikoresho mu kumwitira aeroporo, ariko uravye ibyo yaharanira kunyagiye kugihinduke nta na kimwe kiriko kirakorwa, kigo ni kiriko kirahinduka habe namba gisubira inyuma. Ahubwo bisigure rero yuko rijya jambo yatubarira kiriya gihe n'uyu munsi rigifise agaciro karyo, kuko Burundi yipfuza ntiburakaboneka, twaragize ibibazo nivyo, ariko ntibisigura yuko urugamba tuca turuheba ngo twagize ibibazo, urinzo tangura urugamba urabandanya n'ubwogira ibibazo.
wakabaya ni Frederic wa mvuginyu virayo zari chegira chumukuru mugambwe sawanya fodebu mokuru mvuga mkisata chubu tunzi ama kenga ni menshi mwakozi wishiramwe Onatel ukubuna ishiramwe jawanya Tunisia CFM Technology rita hagati igikogwa jahawe na leta yu Burundi hanyuma leta nishuze change na jongo ligire ichori sawa leta abakozi ba Onatel bavuga ko amafaranga angana ni miliyoni 30 z'amadolari y'abanyamerika 2/3 byayo byaciye bitwagwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu bikorwa byo gutegura amatora. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze.
Ingurane y'ishyirahamwe wewe imaze kwemegwa gutangwa mu mwaka 2017 leta y'u Burundi yaciye itanga isoko y'ishyirahamwe rikurikirana ko ibyo wewe izokora mu kwagura kunagura no guteza imbere igisata na mobe cha Onatere uko bizogenda neza. Iryo soko ryaciye ritsindirwa n'ishyirahamwe SFM Technology yo mu gihugu cha Tunisia. Inyuma y'igihe gito iryo shyirahamwe ritanguye akazi ryahavuye rihagarika ridatanze icegeranyo. Amakenga y'abakozi ba Onatere akaba ari agacerere k'iryo shyirahamwe inyuma yo guta hagati igikorwa ryahawe. Ku rundi ruhande, leta y'u Burundi yayihaye akazi ntiyigeze ibaza aho kageze n'uko byagenze ngo bagate hagati. Abakozi ba Onatel bagatangazwa n'imvugo y'umukuru w'igihugu avuga ko abakozi aribo bahombeje ishyirahamwe mu gihe amakuru bafise avuga ko 2/3 by'ayo mafaranga yawe na mob yajanywe mu mugambwe CNDD-FDD utegura amatora. Icyo gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba ariwe yaramutswa uwo mugambwe.
Abakozi ba Onatel turatangazwa cyane kandi turababazwa cyane n'ingene nyakubahwa arongo igihugu n'umunsi atwagiriza yuko ari twebwe twahombeje ishyirahamwe nk'abakozi kandi ibintu cyane kandi bigira nkana yuko igihe hoye yatanga idini ryo gushyigikira Onamobe amahera azi neza yuko gihera ari umugambwe ayo mahera igice kinini 2/3 amakuru dufise avuga ko 2/3 k'idini ry'imiliyoni 30 y'amadolari yaragiye uko nagura Onamobe iyo bari gutera umugambwe mu gutegura amatora.
Kuri ibyo bishyikirizwa n'abakozi ba Onatel, uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe wakuye kuri telefone Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariko twamukenye.
Mugenzi wacu Jean-Marie Ndabashinze tumushimire. Mukanya ano makuru twabateguriye arabandanya.
Inzamba
makuru ajanye n'umutekano muke. Abanyeshuri babiri bo muri kaminuza y'u Burundi n'abandi banyagihugu batatu ntawuzi irengero ryabo kuva kuri uyu wa kabiri. Abanyeshuri bari bafashwe baja gupfungirwa ahantu hatazwi n'urwego rw'iperereza rya gisirikare mu mpera z'ukwezi kwa kane bafatikanije n'umuhanuzi wa Mustanteri mu by'imibano ni muri komine ya Buraza intara ya Gitega. Mishiramwe SDDH riharanira agateka kazi na muntu mu Burundi baratewe umutima uhagaze n'abanyeshuri atawuzi iyo bajanywe kuva bakuwe mu gasho ka gisirikare. Mushingwamanza Germain Rukuki arongoye iryo shyirahamwe ari yamize inyifato y'icyo gisirikare cyari kijeje gukingira abantu agasaba ko abanyagihugu borekugwa. Umviriza Germain Rukuki.
Abanyeshuri babiri bitwa Keregero na Jean Claude bo muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'abanyagihugu batatu bitwa Niyonkuru Jeremy, Irangabiye Frank na Havyarimana Siriake bose hamwe bakaba bavuka ku mutumba Mugano komine Buraza muri province ya Gitega barahagaritswe mu mpera z'ukwezi kwa kane n'iryo perereza rifadikanije n'umuhanuzi wa Mustantere ajejwe iby'imibano muri komine Buraza yitwa Ndayitwaye ko Etienne hanyuma bajanwa mu biro bikuru bijejwe igisirikare hama uyo munsi nyende bajanwa mu gashoka tazwi n'amategeko ko mu gipolisi ico gisirikare ishirahamwe SDDH yaratabarijwe ko abo bafungwa basohowe agasho isaha 9 z'ubuca kugenekerezo cya 31 rusama bakaba bajanywe mu kibanza kitazwi SDDH riributsa leta y'u Burundi ko ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko mpuzamakungu ayitegeka gukingira ubuzima bwa kiremwa muntu ESDDH rigasaba ico gisata kijejwe iperereza guhagarika iyo myifato yo guhagarika abanyagihugu bidashiye mu mategeko ESDDH rirongera gusaba ko abo banyagihugu borekugwa atakirinze gusabwa bakongera bagakingirwa hisunzwe amategeko
abantu 45 bagwiriyemwo abakora kazi kizamu mu gisagara ca Kayanza bara ijoro ryakeye mu gaco k'igipolisi cy'Inyamiramabiri muri iyo ntara bakaba bahagaritswe ku mvo z'amatohoza janye n'ubusuma bw'insinga z'amatara bica bituma amakartiye amwamwe abura umuyaga nkuba haraheze indwi imwe ivyo bikaba byatumye imirimo y'abakoresha umuyaga nkuba ihagarara bagasaba ko bosubira kuronswa umuyaga nkuba n'ishyirahamwe Jidezo mu ntara Kayanza bamenyesha ko ico kibazo cy'umuyaga nkuba kizotoregwa inyishu bitarenze inondwi turimwo rero mu gisata c'uburimyi ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burahumuriza abanyagihugu bo mu bisata bitandukanye by'ubwo bushikiranganje ko biriko birakora ibishoboka mu guhangana n'ikiza c'indwara y'ibitungwa bise fièvre de la vallée du rift Dogi de Rurema akaba yashikirije kuri wa kabiri aho yanamenyesheje ko bitabujijwe gufungura inyama canke kunywa amata y'ibitungwa bitagwaye ariko agasaba ko bubanza kubiteka neza yanamenyesheje kandi ko leta iriko iravugana nabo bafashanya n'iterambere kugira haboneke incancu zo kugwanya iyo ndwara kurikira Dogi de Rurema umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi
twarakoze ibishoboka byose kandi twaratangaje yuko ubushikiranganje buticaye murabona bwaragiye gupima ibyo bikoko bigwaye izo nka zigwaye hanyuma turagira n'amanama ubaho tugeze rero turiko tugashyiraho urupapuro rw'inzira kwerekana neza nyezi n'ibikorwa byihuta bigiye gukorwa ibyihuta naho ni ukubandanya duhumuriza abenegihugu aborozi yuko tuticaye turi ku kivi turi impande zabo ikindi cyihuta ni uko turiko turavugana n'abo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure incanzu iyo ndwara ntigira imiti barapfupfahaza ariko umuti wayo incanzu ibyo mu bushikiranganje n'abahinga bamubashikirije turavuga tuti igitungwa kigwaye nta kurya inyama zacu kandi nta kunywa amata avuye mu bitungwa bigwaye ibi ni ibintu bya misi yose twama twahanuye ariko twe tugira imana yuko twamaze gufata umugambi itegeko ry'ukororera mu mpongore kiratubwiriye akamaro ku buryo iyo ndwara idashobora kugumira ndagata kuko nta bitungwa biriko biriyerereza ni ukuvuga rero mu mpongore zirimo ibitungwa bitagwaye cyangwa biterekana ko iyo ndwara ihari nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa bigwaye ariko icyo duhanura zaba inyama ni ukuzirya zihiye kuko murazi ko hari abayangayanga bakunda kurya inyama mbisi inyama rero no kuziteka cyangwa bakazota zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza ukubanza kuyateka
mu makuru ajanye n'inkino kuri radio Inzamba higanwa rya Sekafa rihuza imigwi y'abigeme mu mupira w'amaguru ryatanguye kuri uyu wa gatatu ijinja ni mu gihugu cya Uganda imigwi 8 niyo iri mu higanwa mu nkino zuguruye iryo higanwa Urundi bwatsinze bworohewe igihugu cya Djibouti bitindo 3-0 iyo migwi ibiri ikaba yari yatanye mu mitwe mu mahiganwa yo gukurakuranamwo mu migwi izoja mu gikombe cya Afrika Urundi bukaba bwari bwatsinze Djibouti ibitsindo bitandatu kuri kimwe. Urukino rugira kabiri rwabari no munsi rwagwahuje igihugu cy'Uganda n'u Rwanda. Abigeme b'igihugu cya Uganda bakaba aribo batahukanye insinzi ku bitsindo bibiri ku busa. Mu rukino rwa kabiri rero Burundi ukazotana mu mitwe n'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa gatanu. Igihugu cya Uganda cakiriye iryo higanwa kikaba hamwe n'u Burundi bikaba byaronse itike yo kuja mu gikombe cya Afrika kizobera muri Maroc hagati y'amagenekerezo ya kabiri na 2022 mu Kakaro. Nina hano rero duciye dusozerera ano makuru twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bateguye. Ndabashimiye Eddy Claude Ninazwe mwari kumwe kuri miko. Ndabasezeye ndabifuriza ijoro ryiza na hutaha.